Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Muri kumwe na Ariane Itanga Ishaka kuri uno munsi wa kabiri itariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2017. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha.
Ubwo ni umuryango uzabitangaza bakamenyesha abanyarwanda nyine gahunda uko iteye n'izizakwerekwa Nyanza uko bizakorwa ibyo byose ariko bigaba byaranye.
Uyo ni Mvune Ngama James, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rushinzwe umuco n'ururimi nyarwanda, yahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika inyuma y'inama itegura itabarizwa ry'umugogo w'umwami. Turabashikiriza kandi ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi, harimwo ayerekeye mu karere k'ibiyaga binini abantu bishwe mu gihugu cy'u Burundi bazira uburozi. Muri Gambia, icyifuzo cya Perezida Yaya Jame cyo kuguma ku butegetsi gisa n'ikiriko kirazimangana. Muri Afghanistan, ibitero by'ubwihevyi vyahitanye abantu bagera kuri 30 vyongera bikomeretsa abandi batari bake. Abanyagihugu muri Mosul muri Iraq barabandanya guhunga ku rugero runini kubera ibitero hagati ya leta n'abagwanyi ba leta ya Kiislamu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Gambia. Imigambi n'ivyifuzo vya Perezida wa Gambia Yaya Jame vyo kugerageza kuguma ku butegetsi bisa n'ibigenda bizimangana. Abashikiriza manza batanu bava muri Nigeria na Sierra Leone bari bakenewe mu kwemeza ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ca Gambia ku matora yabaye ntibitavye urubanza rwari kuba i Banjul muri Gambia kuri uno munsi wa kabiri. Ugo rubanza rwari rugamije kugira ico rushikirije kubijanye n'icyifuzo cha Perezida Yaya Jame cyo gutesha gaciro ivyavuye mu matora aherutse kuba mu gihugu ciwe. Aho ni mu gihe amakungu amaze kwemera ko Adama Barrow ariwe yatsinze amatora. Amakungu asaba ko Perezida Yaya Jame akinjura. Abategetsi muri Afghanistan batangaza ko ibitero bibiri vy'amabombe vyagizwe n'abihevyi mu gisagara cha Kabul vyagizwe n'abihevyi kuri uno munsi wa kabiri vyahitanye abantu bagera kuri 30 bikomeretsa abandi 80. Ababibonye bavuga ko abagize ivyo bitero bateye imiduga y'abategetsi bari bavuye mu biro vy'inama nshingamateka. Harakekwa ko igitigiri cabitavye Imana gishobora kubandanya ciyongera. Amakuru atandukanye nako avuga ko mu baguye muri ico gitero hashobora kuba harimwo abategetsi bakomakomeye mu nzego zijejwe umutekano, abasivile hamwe n'abashinga amateka. Ako kanye nyene igitero kibaye abagwanyi b'abataliba baciye bacitira, bavuze ko bishe kandi bakomerekeje abantu benshi. Aho ni mu gihe iyo abo bagwanyi bagize igitero basanzwe baca bavuga ko igitigiri cyabo bishe ari kinini kurusha ikizwi. Kuri uno munsi wa kabiri igihugu cy'u Burusiya cyanyeguye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye abategetsi bacu. Uburusiya buvuga ko iyindi ntambwe ayo murantunga bavuga ko iyo ari iyindi ntambwe mu nzira yo guhungabanya imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Dmitry Peskov yabwiye abamenyeshamakuru yuko bababajwe n'ukuntu imigenderanire y'ivyo bihugu yatosekaye cane cane mu kiringo cha kabiri c'intwaro ya Barack Obama. Avuga kandi ko yizeye ko muri kazoza ibintu bigiye guhinduka mu nzira nziza. Ejo ku munsi wa mbere niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirize cese ibihano ihaye abategetsi bane bakomakomeye bajejwe iperereza hamwe n'abandi bategetsi mu vyaha ubu bushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bise ihonyanga ry'agateka kazi na muntu rikabije. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko igitigiri c'abasivile bahunga igisagara cha Mosul muri Iraq cyafashwe n'abagwanyi ba leta ya Kiislamu kigenda ciyongera cyane. aho ni mu gihe ibitero byo kubohoza icyo gisagara bigenda byiyongera. Igitigiri cya nyuma cerekana ko abantu barenga 135 bamaze guhunga Mosul kuva mu kwezi kwa 10 itariki 17 z'umwaka uheze igisirikare cya Iraq gitanguye kugira ibitero muri icyo gisagara. Abagwanyi ba leta ya Kiislam babandanye kugwana na leta ya Iraq. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abantu 400,000 bateshejwe ingo zabo ku itariki 2 z'uku kwezi kwa mbere. Ibyo bikaba ari bitigiri binini ya cyane ugereranije n'abantu bapfuye muri umwaka. Muri kumwumviriza radio ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio@gmail.com, kuri Facebook na Twitter adresse yacu ni VOA Radio yacu. Ababa mwima mu Nyanza mu gufobana iteka ikiziga cy'umwami Kigeri wa gatanu Ndahindurwa babwijwe rya Amerika ko bababajwe no kuba bataramenyeshwa amakuru kubijanye n'ikiriyo ndetse no gutahukana ikiziga ciwe. Umuryango w'umwami kuri uyu wa mbere ukimara kwakira ikiziga ciwe wari watangaje ko ikiriyo kizotangura kuri uyu wa kabiri. Ibindi kuri iyi nkuru Eric Bagirubusa.
Mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, aha rero ni mu murenge wa Busasamana hafi imwima yaho umwami Kigeri wa gatanu Ndahindurwa yimikiwe. Kuri uyu munsi rero umuryango w'umwami wari watangaje ko haza gutangira ikiriyo, biragaragara ko nta kibiranga. Abaturage bakomeje ibikorwa byabo nk'uko bisanzwe. Uyu munsi byari byitezwe ko hano Inyanza hatangira ikiriyo kubera ko umwami yaratanze. Ibyo bintu hari cyo biziho?
Simbizi. Hari impamvu ntabizi, nuko nyine batabimbwiye ngo mbe naje hano, aricyo cyanzanye ndi umugenzi mu ndigendera.
Ishusho rusange iri imwima ya Nyanza no mu gihugu hose niyo, kuko bigaragara ko bisa nkaho nta cyabaye. Magingwa nta mugenzo n'umwe gakondo wakorwaga iyo umwami yabaga yatanze mu Rwanda urakorwa nyuma y'itanga ry'umwami Kigeri wa gatanu Ndahindurwa. Amakuru y'itanga ry'umwami Kigeri wa gatanu Ndahindurwa, benshi mu bavuganye n'ijwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda baremeza ko bayamenye bayakesha ibitangazamakuru. Iby'umugogo w'umwami wageze i Kigali mu Rwanda ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere nabyo barabikesha ibitangazamakuru, kandi bakeneye kumenya igihe cya nyacyo bazamutabariza. Ingingo na n'ubu ikiri mu bwiru.
Amakuru dufite nayo uko yageze i Kigali ku kibuga cy'indege 7:15, ariko umunsi wo gushyingurwa nyirizina ntabwo turawumenya. Ni ryari? Niba hari ikintu biziho wagira ikintu tubwira nk'abantu duteraniye hano?
Narinze ahubwo nk'abantu b'Inyanzi mwima ko mwabimenye.
Twe nta kintu turabimenyaho. Nuko byumva gutyo ku mateleviziyo, ku maradiyo, ku ma YouTube gutyo, ariko ntago umunsi nyakuri turawumenya.
Uyu komoka mu karere ka Huye nawe twahuriye i Nyanza, amakuru ajyanye n'imihango yitabarizwa ry'umwami yasoma kuri internet.
Huye rero nta kintu babitugejejeho. Gusa kuri YouTube hari ahantu nasomye ngo kera babiteguraga mu gihugu cyose. Igihugu kiramutse kibiteguye bikaba. Okay. Cyatubuza kukijyamo kuko yatuvuyemo yatugiraga inama, gusa twaramwumvaga ariko ntabwo twari tubashije kumubona, ariko twaramumenye. Ubwo rero biramutse bibaye nta mpamvu yo kubipfobya, tugomba kubyubahiriza by'ukuri.
Tuvuye mu mujyi wa Nyanza twakomereje urugendo rwacu imwima. Inyanza mu Rukari hahoze ari ibwami Magingo yahahindutse imwe mu nzu ndangamurage y'u Rwanda. Abatuye imwima nabo amakuru bafite kwitanga ikiriyo nitabarizwa ry'umwami Kigeri wa gatanu Ndahindurwa ntatandukanye n'aya batuye ahandi. Batewe ishavu no kuba amakuru yaba ikiriyo cy'umwami Kigeri wa gatanu Ndahindurwa nitabarizwa rye akomeje kugirwa ubwiru. mva nk'uyu mukecuru
nta bintu na kimwe tuzi
abantu muturanye n'ibwami
tete rero mubwire ngikiriye bose ibintu muri mu biri mwibanga kuburyo nareye numvise umwana ufite akaradiyo ajya nta niyo mbangira bavuga ngo nta nibwo bari bavuga igihe bazamushyingurira ubwo rero ibyikiriyo ntabwo birasohoka ntabyo tuzi cyakora muri radiyo runwa numvaga bavuga ko bazagikorera mu rukari ariko ntabuze umunsi byose ntabyo tuzi ntabwo tubizi pe ibintu byanyu biri mu ibanga cyakora radiyo yanyu iravuga ntipfa kutubwira
abanditse
reka ntabyo twumva iradiyo niyo yanabivuze ko umugogo wageze mu Rwanda
yakomeje asaba agira ati
kwimana se buriya babitangaje igihe cyose kikagaragara akamushyingura abuze urudahigwa ashyingurwa ko nta bantu bari bahari
wari uhari
nari mpari nari umukobwa ariko nari mpari abuze abantu bari bahari u Rwanda rwose rwari rwari kandi we ntiyamaze iminsi nk'iyo yamaze urumva yarapfuye ari ku wa gatanu niba hatari ku wa gatandatu bamushyingura ari ku wa mbere ariko abantu bose u Rwanda rwose rwose urungana babitangaje yego hariho abatabyishimiye ariko babyishimiye bakaza
hari abatuye umwima bakunze kubwira ijwi rya Amerika ko imihango y'ikiriyo ku mwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa iri gutegurirwa i Nyanza mu Rukari gusa ijwi rya Amerika igeze mu Rukari abakozi b'inzu ndangamurage bayitangarije ko ntacyo babiziho bakomeje imirimo yabo uko bisanzwe iby'ikiriyo n'imihango yitabarizwa biri mu maboko y'abagize umuryango w'ubwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa kuri uyu wa mbere umugogo w'umwami Kigeli mu Rwanda bwana Medard Rutijanwa wavuze mu izina ry'umuryango yatangarije ijwi rya Amerika ko mu nama ya komite ishinzwe gutabariza umwami yafashe umwanzuro ko ikiriyo cyagombaga gutangirira i Nyanza kuri uyu wa kabiri hari amakuru ijwi rya Amerika yamenye ko kuri uyu wa kabiri umunsi ikiriyo cyagombaga gutangiriraho bamwe mu bagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa bagiriye inama i Nyanza biga ku buryo bigomba gukorwa gusa ntitwabashije kubona ku murongo wa telefone ngendanwa Rutijanwa uhagarariye umuryango ngo aduhe amakuru arambuye ku bizakurikira kugeza ubu nta gihindutse umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa waruhukirijwe mu bitaro byitiriwe umwami Faisal Kigali mu murwa mukuru wazatabarizwa imwima ya Nyanza ari naho yimiye ingoma ibi ni nabyo bikubiye mu cyemezo cy'umucamanza muri Amerika yafashe nyuma y'impaka ndende ku bagize umuryango batemeranyagaho yatabarizwa akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
urakoze cyane Eric bagira ubusa Vuni Ngoma James umunyamabanga nshingwabikorwa ku rwego rushinzwe umuco n'ururimi nyarwanda yahaye ikiganiro ijwi rya Amerika nyuma y'inama itegura gupfubana iteka umwami yavuganye na Assumpta Kaboyi
n'inzego za leta zitandukanye zasabwe ekipe tekinike yo kugira ngo bafashe umuryango wa ndahindurwa kugira ngo bamutabaze neza
mwatangiye inama rero murabiteganya gute inzego za leta se mbese babasabye iki
ni nk'uko umuntu yagize ibyago cyane cyane iyo yapfushije imiryango n'ubundi irahaguruka ikamufata mu mugongo nka leta rero turiho turirukanka mu bintu bishoboka byose ibyo gutabaza ibyo gufatanya n'umuryango tukaganira n'ubu ngubu nta nubwo byari byagira aho bigera kuko byatangiye ejo nimugoroba ubu birakomeje kandi biracyakomeje n'ubu nta gahunda rwose iriho
nta gahunda irafatika ngo muvuge muti wenda n'itariki n'iyi ni kwa kangahe
ntabwo ari nta irafatika rwose
mbese ubu muracyari muri bya bindi byose umuntu yitegura bati se misa ni ryari ese ibintu nk'ibyo ngibyo
nibyo ngibyo turimo twese ari bikorerwa Nyanza hano turi ari bikorerwa i Kigali ibyo byose biracyari aho nta kintu nagutangariza ngo iki nicyo cyagezweho
muri gahunda se kusanga birimo mu muryango birimo umuryango birimo ndetse na leta abanyarwanda muri rusange ko bajya bavuga bati umwami ni w'abanyarwanda bose bo barasabwa iki
nibimara gutungana neza bifashe umurongo ubwo ni n'umuryango uzabitangaza bakamenyesha abanyarwanda nyine gahunda uko iteye ibizakwezerwa i Nyanza uko bizakorwa ibyo byose ariko bizaba byarangiye
ni ukuvuga ngo inama y'uyu munsi yatangiye ubwo wenda n'ejo muzabikomeza n'ejo bundi mbese ntabwo
turi hamwe rwose ntabwo tubareka ntibatureka ibintu byose ni ugukorera hamwe bwa mbere babikoraga bonyine kuko batari barumvikanye
ariko noneho barumvikanye n'icyo leta yabashabaga none igisigaye ubwo no kuvuga ngo twese turabagize
abo muryango bari bavuze ko batangiye icyunamo ese icyunamo kirakomeza kirebe umuryango gusa cyangwa se wenda nabandi banyarwanda babyumvamo wenda bagikora
oya ni icyunamo ntabwo cyari cyatangira nko batazi naho kizakorerwa bamwe baravuga Kigali abandi baravuga Inyanza ariko ubwo mu masaha ari imbere baraba bamaze kumenya bitewe n'abava hanze kugira ngo noneho bamenye icyo bagiye gukora ariko nk'ubu ntiwambaza ngo nkubwire ngo ikiriyo kiri kanaka nibyo nakubwira ngo leta rwose ibirimo yarabyemeye uyu yari umuyobozi w'iki gihugu mu gihe cye twagize amahirwe aratahuka ubundi yaza gutabarirwa muri Amerika byari no kudatusha kugira amateka aho tuvuga ngo umwami yavuye mu mahanga ko noneho ubwo yaje abanyarwanda bakaba bahagurutse nta kintu cyiza nk'icyo rwose
ubu ni nabwo muzanamenya bati umunsi nyirizina wo kumutabariza umugogo w'umwami wenda hazabaho ikiruhuko ni mu minsi iri imbere muzabimenya ubu ntacyo muramenya
uzabimenya bizamenyekana rwose
tabaza umwami bahita banavuga si umusimbuye nabwo ubwo abantu babyitega
ntabwo nibwira ko rwose muri constitution y'u Rwanda rw'iki gihe ibyo ngibyo biteganijwe nawe wabyibazaho nk'umunyarwanda kazi ukeshe ko itegeko nshinga rya 2003 ryavuguruwe muri 2015 ryahamije ko u Rwanda ari repubulika hariho ababitekereza hariho n'ababivuga ngo hariho n'itangazo rya Benzingi yagendeye abanyamakuru ubwo naryo rishaka kuryibazeho ariko ntabwo twebwe twibaza ko hari umusigire w'umwami yari
umuntu yakwibaza ngo niwe mwami ubaye wa nyuma muri Repubulika y'u Rwanda
nabyo rwose ntabwo wibeshye ndibwira ko umeze nk'abandi banyarwanda babyibazaho bakabifata batyo
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ubu naho tuje mu Burundi ahitwa zone Makamba muri komine Rusaka intara ya Mwaro, ahatowe amagufa y'abantu bishwe kera mugenzi wacu Etienne Karekezi avuganye na buramatari w'intara ya Mwaro Jean-Marie Nyakaregwa amubaza niba abo bantu baramenyekanye kugeza ubu
oya ntibaramenyekana kuko n'ahantu abafundi bariko barataba ikibanza cyo kubakamwo ishuri ry'imyuga niko rero guca bubuka ahantu hahambwe abantu batari bake mugabo amagufa ringaho n'ubutuko turaba gusanga ne tushobora kugira ngo tuzashingurane iteka nayo wondeho bari amaze igihe kitari gito
ni nk'abantu bangahe mugereranije
ntibari bwaheze kwimba kuko bakiko barimba hari hamaze gutobwa ubuhanga bushika nko kuri butandatu mbwa wabona ko hariho n'amagufa menshi y'amaboko n'amaguru biri hamwe urabona ko byahambwe hamwe
none se murebye sinzi niba hari ibizamini byakozwe cyangwa se nk'itsindi zakozwe kugira ngo hamenyekane igihe abantu baba bashobora kuba bariciwe
ibyo nibyo umuntu agiye gukora n'ibyaba ariho abantu bashobora kugira ati twe twarabuze abantu barashobora kugira babisabe kugira bamenye igihe abo bantu baba bariciwe mugabo muri ibi biheruka ariko umuntu ntiyogevuga yuko hariho abantu baba barahambwe aho hantu urabona ko ari amagufa amaze igihe kirekire rwose
aho ni muri zone Makamba aho muri komine Rusaka hari ikintu se mukeka nk'imirwano yabarahabereye cyangwa se ikindi kintu cyatuma ayo magufa yabonetse aho hantu
twe twashyizeho mu kanya gaheze mugabo turi ko turabaza yuko hari abantu baba bafise nk'ababa muri mu cyungarero twari ko turabaza yuko turagerageza gutohoza kugira tumenye yuko hoba hari imirwano yoba yarabayeho icyo gihe kandi cyo tuma hari abantu baba barapfiriye ho ngaho kuko urabona ko hari abantu bahambwe bari hamwe
muravuga ko ari mu cyobo kimwe cyangwa se n'ibyo bitandukanye
oya ni cyobo kimwe kuko n'ubuhanga buri hamwe burunze hamwe n'amagufa y'amaboko n'amaguru ubona ko biri hamwe byose
none se aho hantu nyakwambura amatari ni mu itongo rya leta ni mu itongo ry'abanyagihugu ahantu hateye hate
mitongo ya komini ni mu kibanza cya komini kuko ni nyuma ya zone nani metero mirongo ibiri zihari ni nyuma ya zone nyene aho inyubako za zone aho ziri ahantu bari barateye icayi
abantu batumva ashobora gutangara ko muvuze ko ari nyuma ya zone nuko ko ari ahantu hatari kure cyane hatihishe byashoboka bite se cyangwa byakumvikana ko muvuze ko ari amagufa amaze igihe kinini cyane ko nta muntu na gato waba warigeze amenya ibyahabereye
ibyo nibyo rero twari ko turababwira yuko umuntu agiye gutohoza amenye yuko ho bari hemegwane yaberengaho cyangwa ingene ibyo byaragenze kuko n'abantu batangaye kubona bashobora kubona bariko bararaba aho bokubaka ibanda cishure y'imyuga bagaca bubuka ahantu hahambwe abantu bangana gutyo ikinogo kimwe
nubwa mbere mubona ibintu nk'ibi aho muri komini Rusaka aho cyane ngo muri zone Makamba
yego washaka no mu ntara hose nubwa mbere tubonye ibintu nk'ivyo byo twabonye mu muri komine Rusaka kuri zone Makamba niyezina kuri zone Makamba niho hari ibyo bintu
ndabashimiye cyane Mburamatari Jean Marie Nyakarerwa ku bisobanuro muduhaye kandi tuzakomeza turebe ko twavugana ku bijyanye n'iki kibazo cy'amagufa yabonetse aho muri zone Makamba komine Rusaka
yego murakoze
murakoze namwe Etienne Karekezi kuri ico kiganiro mugeranye na Buramatari w'intara ya Mwaro handi naho umuhuza wa matati y'abarundi wahoze ari umukuru w'igihugu cha Tanzania Benjamin Mkapa yatumye ko ibiganiro bihuza impande zose mu Burundi ivyo biganiro bitegekanijwe kuzoba umunsi umwe itariki 16 z'uko kwezi kwa mbere uyu mwaka umenyesha makuru w'ishwe rya Amerika mu gisagara cha Arusha mu gihugu cha Tanzania Pierre Claver niyo nkuru niwe adushikiriza iyi nkuru
Ubutumire bwamaze gutangwa n'ibiro vyo muhuza matate y'abarundi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cha Tanzania bavuga ko ikiringo cha gatatu c'ibiganiro bihuza abarundi kizosubira kuba kundu itangura itariki 16 uku kwezi kwa mbere hazoba ari ku munsi wa mbere abantu bizewe batandukanye kandi bakurikirana hagufi ibibera mu biro vyo muhuza bavuga ko ubwo butumire bwanditswe kera ariko itariki akaba ariyo igorana kumvikana ko abo bakurikirana hagufi ikibazo c'ibiganiro by'abarundi babwiye ijwi rya Amerika ko ibintu vyonyowe n'urugendo Mkapa aherutse kugira mu Burundi aho amajambo yashikirije atanejereje abatavuga rumwe na leta cane cane abari mu runani Senarede ubwo butumire ijwi rya Amerika ryaronse kopi yabwo bavuga ko atari ibiganiro nyizina ahubwo arakajyo ko guhanana ivyiyumviro ico umuhuza yise mu Cyongereza briefing session inyuma y'imibonano umuhuza yagiye kugirira ibujumbura ku ruhande rwa leta hame nabo batavuga rumwe bari mu gihugu ibiro vy'umuhuza ntivyashoboye kuvuga abatumiwe bose abaribo ariko bamwe mu batavuga rumwe na leta bari hanze y'u Burundi batubwiye ko bamaze gutumirwa ndetse batwerekana ubutumire bwabo gusa baduhakaniye ko batazobwitaba bamwe muri bo bari mu runane Senarede rutavuga rumwe na leta ubwo butumire bavuga kandi ko arakajyo ko guhuza abegwa n'amatati harimo abatavuga rumwe na leta batashoboye kwitaba imibonano y'umuhuza yabereye ibujumbura mu mpera z'umwaka uheze kumvo zimwe canke izindi Mkapa avuga kandi ko intombero ari kurabira hamwe aho intambwe igeze hame no kuraba ingorane zihari zikugwe mu nzira hama habone ku muti urama ku matati ya politika ari mu Burundi muri ubwo butumire wahoze ari perezida wa Tanzania avuga kandi ko azoboneraho akajyo ko kuvuga uko abona ibintu akarangiza ahamagarira abahawe ubutumire bose kubyitaba ariko umwe mu bahawe ubutumire asanzwe atavuga rumwe na leta y'u Burundi ari no muri Senarede yatubwiye ko atazobyitaba twashoboye kuvugana n'ubundi atavuga rumwe na leta ari Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri yatubwiye ko akirindirira ubutumire kandi ko wewe ni ya buronka azobyitaba ku Rwanda rwa leta ntitwashoboye kuronka ico bavyiyumvira ko ariko leta y'u Burundi yaramaze gutangaza kwizo kwitaba ibiganiro kugira ngo haboneke amahoro gusa kw'ivyo biganiro bibwirizwa kudatumirwamwo abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatano ku mwaka w'ibihumbi 2015 mu kwezi kwa gatano umwaka uheze niho William Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cha Tanzania yatangura guhuza abatavuga rumwe na leta yarusha igice cha kabiri kiba mu kwezi kw'indwi umwaka uheze nyene mu nyuma agira ingendo zitandukanye habi Bujumbura ndetse n'intumwa ziwe zihura n'abatavuga rumwe na leta bari mu nane Senarede mu gihugu cy'u Bubiligi Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Ubu naho n'umwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro cya sport n'imikino mu Burundi. Ihiganwa ry'igikombe citiriwe ubumwe bw'abarundi ryari rigeze mu cya kabiri cirangiza kuri uyu wa kabiri. Inkuru ya mumenyesha makuru wacu ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Imigwi izokina urukino rusoze ihiganwa ryitiriwe igikombe cy'umwe bw'abarundi irazwe kuva ku muhingamo w'uyu wa kabiri. Uwa mbere ni Message Ngozi watsinze Musongati w'Igitega mu cya kabiri kirangiza kimwe ku busa. Urukino rwabereye ku kibuga citiriwe umugano wa Ludovico Rwagasore. Icaba abacu mumenyereza wa Message Ngozi Rukundo Jean de Dieu ashima ko imiyabaga y'uwo murwi ishitse mu rukino rwa nyuma, ubwo nago bagiye kugitegurira bihagije.
Gutsinda Musongati ya wari umunezero ukomeye kuri twe, kuko ni match twakinye ya champion umpera mapure twari turi kumwe muri mapure yi coupe du président turi kumwe yadutsinze 1-0 umba kuyikuramwa muri demi finale numunezero kuri twe.
Mbega urukino rwa rworoshe
ukino rwa Musongati ni rwa goroha murabona Musongati ni equipe nziza uravye no kuri classement ya championnat iri mu bibanza vy'imbere kandi ifite abajoere d'expérience ni equipe nziza muri make kuyitegurira niweza ko umwanya uracahari kuko ubu samedi turatangura phase retour tuzobandanya tuvanga prepara na ama match ya champions ko turakina uko murazi guhera ubu gera aho tuzokina competition tuzokina 5 journées mvuga 5 journées mu ndwi zibiri n'inusu na ama match menshi kuri ivyo rero niweza ko tuzokugira finale turi muri bain ya competition kuko competition tuyisimbiramo a partir de ce samedi.
Ihiganwa ritoroshe gutwara igikombe cy'umwe bw'abarundi umuntu yovuga yuko rero Message Ngozi igikombe izo gitahukana
aracarikare rero mugako twashitse finale byose biracashoboka kuri twe mugako turarinde ntawo girisha atangaza uko murazi football ivyayo vyemera ubibonye mugako twashitse finale turagifite ko gihande
wa kabiri ni Vitaro nawo nyene watekereye Lydia Ridike kimwe kubusa mumenyereza wa Vitaro Francis Haringingo yakiriye neza intsinzi ishikanye umurwa menyereza ku rukino rusoze rihiganwa. Umumenyereza yabwijwe rya Amerika ko atabwo bafise kuri Message Ngozi bazohura mu rukino rwa nyuma.
Uravye ngene urukino rwagenze ikarifikasyon tukeje abakinyi ku butwari na determination berekanye muri imachi kugira dushobore gutahukana intsinzi.
Intsinzi yabonetse mu gice cya mbere mbere mu gice cya kabiri habuze iki kugira ngo ntiripunde mu gice cya kabiri.
Murabona ko match itari yoroshe na Lydia Ridike urabona ko ari umugwi ukomeye no muri championnat umugwi muto. Ni machi muri deuxième ita iri diskite cyane anako bagerageje kudusatira natwe tugerageza kuzibira neza ariko tuguma twataka je nibaza yuko mu gice cya kabiri habaye mikenyuro myinshi uburyo wabona ko mu mpande zose machi iri equilibre
ntabwo wamufise ko muzosubira guhura na Message Ngozi mwarahuye ku mwaka uheze irabatsinda n'ubu mugiye guhura ntabwo wamufise n'igi kimwe mugiye gukora
sinovuga ngubwoba je ndavye mu gihe dufise ndibaza ko atabwo batwogira naho mu gwa Message ari umuntu ukomeye turespekta cyane ndibaza yuko tuzogira ibishoboka byose kugira dushobore gutahukana iki gikombe cy'ubumwe.
Mu mupira w'amaguru kandi ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu mu cicaro ca mbere ryari ryarahagaritswe kubera ihiganwa ryitiriwe igikombe cy'umwe bw'abarundi bitekanijwe ko rizosubira gutangura mu mpera zino ndwi turimwo. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka. Kanya turasoze ibiganiro byacu byo kuri no saha ariko mbere yaho reka tubashikirize incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabashikirije. Muri Gambia, imigambi n'ivyifuzo vya prezida wa Gambia Yaya Jame vyo kugerageza kuguma ku butegetsi bisa n'ibigenda birazimangana. Abashikiriza manza batanu bava muri Nigeria na Sierra Leone bari bakenewe mu kwemeza ingingo icavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ntibitavye urubanza kuri uno munsi wa kabiri. Aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri uno mugoroba. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndashimiye abadufashije mu bwinga bw'ivyuma, ndashimiye na Denyo yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Murakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.